intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Niriwe mwese muduteze amatwi. Ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu cerekeye iyubahirizwa ry'agateka k'umukenyezi w'umurundikazi mu gihe Uburundi bwari bwifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahari wa gateka k'umukenyezi mu gishikirizwa na Beni Xerakana. Itariki 8 Ntwarane ni umunsi mpuzamakungu wahari wa gateka k'umukenyezi. Ibirori byo guhimbaza uwo munsi byabereye mu ntara ya Rumonge, birongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Aho ni mu gihe amashirahamwe atandukanye y'abakenyezi b'abarundikazi yerekana ko iby'uko umurundikazi agira uburenganzira bumwe n'umugabo bikiri kure nk'ukwezi. Naho biruko umushikiranganje w'agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira yamagariye abakenyezi kuba inkingi mu iterambere ry'uburimyi.
Uyu munsi wahakajyo keza amareta yo ku isi yose kwirimbura ku ntambwe ashitseko mu guteza imbere umukenyezi, haba mu mibano, muri politike ndetse no mu butunzi. Kaba ari nakajyo keza ko kwiha irindi hangiro yo gushyira mu ngiro amategeko, amasezerano n'imigambi bijyanye no guteza imbere umukenyezi. Ku bakenyezi naho nakajyo ko gutereza amaso inyuma ngo barabire hamwe uruhara rwabo mu iterambere ry'imiryango n'iry'ibihugu byabo. Uno mwaka uyu munsi tuhimbaje twisunze ikivo kivuga kiti umukenyezi aje imbere mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije. Kino kivugo cyatowe mu ntumbero yo gushishikariza abakenyezi kwitanga gusumba uko bahora mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije.
Gwaruka, ku bwanyu umukenyezi w'umunundikazi yoba yubahirijwe mu gateka kiwe?
Umukenyezi w'umwizigirwa n'ikiremesha mu muryango.
Umukobwa yabonye arakowe kare atinda usurunganwe twarukanye.
Umukenyezi w'umwizigirwa n'ikiremesha mu muryango.
Menye umenyere mukobwa nibanga ntuzugire ugiye kwa Mikara.
Ijambo ugwaruka. Leonce ari mu Burundi avuga ko itariki ya 8 Ntwarane kari gakwiye kubera akajyo Uburundi ko kwisuzuma mu byerekeye ibyo kubahiriza agateka k'umukenyezi.
Uri kuraraba ukuntu umukenyezi mu gihugu cy'u Burundi gateka kiwe kubahirizwa siko amategeko yabisigura. Kuko umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane, ni kirumara, ni ngo kubaho, ni ngo guha agaciro. Ariko uri kuraraba muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi turakunze kubona abafasoni batembereza utuntu ngaha mu mabarabara, kugira barondere utwo bohereza imiryango, mwe bagasanga bariko barabiruka ko babakubita bagirante. Rero mu gihugu cy'u Burundi cyo kuri nk'ugwaruka agateka k'abakenyezi ntikubahirijwe by'ukuri, abana bana gato. Rero simbona ngene bo byuka gatondo baza kwifatanya n'amahanga kuhimbazwa umunsi mukuru kandi by'ukuri batubahiriza amategeko abagenga. Nibabe bakora ibintu babona ko by'ukuri bivuye ku mutima, ko guhimbaza umunsi mukuru wabo mugabo gasanga muri ibi canke biriya agateka kabo karahohoterwa, arafatwa nabi, barangazwa, barakutwabo, bahonyogwa nyene n'abajejwe kubakingira. Urumva n'ibintu Leta y'u Burundi ikwiye kuraba mu gihe umunsi mukuru ushitse barabe by'ukuri ko agateka kabo kubahiriza. Rero abankeza ngiri cyanje ugwaruka abavyeyi twibarutse, ariko nkasaba Leta y'u Burundi ko yofata mu ntoki umunsi mukuru nyene ikawushira mu mategeko yubahiriza agateka k'umukenyezi by'ukuri, kuko ukubahirije nk'uko byategekanijwe n'amategeko.
Yavuye ari mu Burundi ati naho agateka k'umukenyezi hari aho gahonyangwa nabo ngo haraho babigiramo uruhara
mu Burundi ibijanye n'agateka kazina muntu bagahomera bunwa kuko abarundi ubageze aho mwasashaka turumva hirya no hino iziga na cyane cyane iby'abagore bikunda gutorwa bakavuga yuko babitoye babanje gufatwa ku nguvu abandi nabo siriturwa abanyeshuri ubu basigaye batwazwa inda n'abigisha cyangwa n'abadirekiteri cyangwa n'abandi bategetsi kanaka mugaba agenda kuburana imbere y'ubutungane kubera badafise urwego bavugiramwo cyangwa n'izo nzego ziriho n'izo bavugira neza ku rugero rushimishije ugacusanga ibyo bintu biba ikase sansike kubijyanye naho n'agateka k'abakenyezi nk'uko bakunze kukavuga kubanganisha kugira ngo imbere y'amategeko nabo nyine bafite ijambo ikindi agomba kuvuga ku bijyanye n'abakenyezi uko nabahanura ubu tumenyereye abagore benshi bakunze kuja kuba mu bisagara iyo bagiye kuja mu bisagara rero ugasanga baza baragize amamariyaje agaca yobwiza umugabo wiwe ngo bamutware kuba mu gisagara yagiye ashika mu gisagara kubera ata kintu na kimwe afise ariko arakora ugaca usanga umugabo wiwe agombye kumufata nabi kubera ata kintu na kimwe abona bari kwarinjira mu rugo rero yakagoye nagomba kubavunira nuko bumenya yuko ntawe utegwa iteka atekeye mu bishambara nuko nabo nyene bugerageza bakamenya yuko bokwironderera iby'iwabo ntituriko turavuga ngo turiko turababuza kugira amamariyaje mugabo imbere y'uko umuntu agira amariyaje yogerageza nabo nyene akironderera iby'iwiwe kuko ahaniniya ingorane dukunze kuza turabona n'abagore usanga ata amafaranga namwe binjiza umugabo we akaca amufatira mu rwara akamugaya akamubwira ati naho nokwirukana nta kintu na kimwe jewe nzomba nzogomanza n'uyundi muga mugihe nawe abona ko hari ibintu byinshi yinjiza afite nabo nyene ariko arakora urumva baca bashyira hamwe amatungo nicyo gituma rero abagore bohanura siriture jene ntibakunze guhurumbira ibisagara ahubwo bogomba bakigumira no ruguru kugira ngo barime bimbure kuko niyo amwirukanye arabona ko ari ikintu kirekire aba atakaje abandi nabo bagira amamariyaje ugasanga babaye ahantu atazi n'itongo ry'umugabo wiwe cyangwa nubwo yo barishyize ugasanga muhira nta n'inzu afise rero aba bagabo benshi barakunze guca birukana abagore cyangwa bagaca bahava bagatoroka agaca yigira hano n'umugore ntamenye iyo yagiye akaca rero aburi yaja n'iyava rero icyo nagomba kubasaba ni uko imbere y'uko bagira amamariyaje babanza akaza kumwerekana no muhira ko birababaje cyane kubona abagore benshi bariko baratembera mu mabarabara badafise iyo baja abandi nabo ugasanga babyaye abana batazi base ugaca usanga abo bana umuntu afise abana batatu bane batanu abafise mu ibarabara ntafise icyo abagaburira ibyo byose biza gusuzuguza agateka kabo nicyo gituma rero iyi kiriti ya antropreneriale boyifata mu minwe kugira ngo nabo nyene barondere
Kazio ari muri Malawi ati hari ibyerekana ko umukenyezi agateka kiwe katubahirijwe ati ariko nabo hari aho ari bo bahunyanga agateka k'abagabo
umukenyezi tubazi iyo zose ntuzahirijwe aya usanga abo mu bibanza bimwe bimwe bakumiriwe abantu bakabakumira bishwaje kubera abakenyezi cyangwa ngo hari icyo badashobora rero ugasanga rimwe na rimwe na leta yashyizemo uruhara ufate nk'ubu nk'akaruro leta ifashe igahungabanya umuryango urimo umukenyezi cyangwa ugasanga no mu manza ugasanga ari ibyo baciye cyangwa undi abandi bafashe gukora abakenyezi bikaba n'abatwara bari bo cyangwa ugasanga undi muntu akoze ibintu bitari byo agahotora umuntu yisunze yuko umukenyezi nta nguvu agira cyangwa nta ki abona n'imigenzo ye yacu y'ikirundi ukungene yemereye nyine yerekana yuko umukenyezi ari hasi y'umugabo ugasanga rero n'abagabo rero bariko barafata n'ab'abagore bisunze yuko abakenyezi rero mu Burundi ntawavuga ngo agateka k'umukenyezi karoba hejuru cyane gusa ibintu tuba turabona muri iyi minsi naho naho agateka k'umukenyezi katari kuba hejuru cyane ibintu tuba turabona muri iyi minsi nabyo ni uko abagore nabo bari kubashaka kurengera abagabo aho usanga kubera ibyo bintu bya duwayi birimo duwayi yabo ibiki amashyirahamwe bavugira cyane cyane avugira abagabo ataramurika cyane amashyirahamwe y'abagore turiko turabona abagore bashaka kwitwara nabi bisunze iki ngo bararenganwa iki n'ibiki ugasanga no mu muryango ariko ari ingare umugore ugasanga ikibano kirabaye kibi hagati y'umugabo wiwe cyangwa iyo babana yisunze yuko ashaka kungana n'umugabo bashaka kuvuga ko barenganwa batufatwa nk'abagorumba bashaka kubumba bishatse kubakugira rumwe n'abagabo naho tuvuga ko agateka kabo katubahirijwe ibyo tubiraze tuzaza dusanga abagore muri iyi minsi baturengeye bariko bayitwara nabi turikiye agateka kabo nabo bariko bashyiramo ingufu zirenze.
Merci ari mu Rwanda ati n'ubu umukenyezi aracagirirwa amabi atandukanye
mu Burundi mbona agateka k'umukenyezi agateka ku Murundi kazi katubahirizwa kubera ko umurundi kazi aratotezwa arangazwa arakubitwa nta jambo afite muri make rero mu Burundi umukenyezi w'umurundi kazi agateka kiwe ni kubahirizwa
ari jono ntabona bukeyaje kumurimo akadukani kibondi mukongo ngwaje kurabi gitunga umuryango
umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango
baramubwiye ngo arabye bizaza
oya jewe sishaki yo manikara
kwerekana ureke n'ejo bizaza
oya jewe sishaki yo manikara
tubandanye na Billy ari mu Burundi arerekana ingene Burundi atantambwe nini buratera mu yubahirizwa ry'agateka k'umukenyezi kuko no kubandi bose gahunyangwa
ibintu ntawuvuga ko byifashe neza kuko hari abagore bagitorwa bahohotewe hari abo batora banize bakabatora mu gahinga bisigura ko intambwe itaraba nziza naho umuntu yovuga ko batangiye kuraboneka yagiye kuraba n'ingene mu bihe bya politiki bafatwa tufatiwe nko mu bihe by'2015 kuva kiyo gihe Burundi bwarinjiye mu bibazo aho usanga ibyo bibazo n'abakenyezi bitabagize umutwe hari abakenyezi benshi bagiye banyurutswa kanyutswa n'abantu biboneka ko bari mu nzego z'umutekano mu nyuma bagatunga ibiziga izo zose byerekana ko agateka k'umukenyezi katarubahirizwa nk'uko agateka kazina muntu uwo ari we wese muri ibihugu byacu byaciye intambara n'ubu usanga biri ibintu bitameze neza usanga katubahirijwe ntasaba abakecuru cyane cyane kurongora igihugu cyane cyane guhera hejuru kugerageza kubaha agateka k'umukenyezi ndetse no mu bandi bantu basanzwe bakigisha cyane cyane kubahana hagati yabo bakanye umukenyezi akubahirizwa ndetse n'abagabo akubahirizwa aho niho usanga n'ingo zibanye neza niho agateka k'abakenyezi kaba kameze neza turacyariho rero intambwe zo gutera kuko biboneka ko kunyurutswa guhohoterwa biracyariho muri iki gihugu cy'u Burundi abafasoni nabo bakamenya icyo bagejejwe ntibace ku mbure barenza kubera ku mbure baba ubu intambwe biri kuyaterwa ariko barashyigikirwa mu mpande zina ziriya bakamenya ibanga barahiriye bakubahirizwa nabo bubahirije bubahirije ibyo bagejejwe bagakora ibyo bagejejwe bakamenya ko bategereza kujya inama n'ingingo n'abo babubakanye.
Olivier ari mu Rwanda avuga ko umukenyezi n'umwigeme agateka kiyo katubahirizwa guhera no mu muryango.
Njewe mbona ko agateka k'umurundi kazi katubahirijwe ko bikenewe uravye abakenyezi bafatwa ku ngufu abakobwa bafatwa ku ngufu abakenyezi bareka abana babo ntibaje kwishura abana bagata amashuri cyane cyane abana b'abakobwa urabona nk'abana b'abakobwa bo bababwira bati yewe musaza wanyu ariga birakwiriye ukumva ko wewe nta kibanza afise takibanza afise ntafise ubwo burenganzira bwo gushikira amashuri bwo kwiga nawe ubwo bumenyi ngo aburonke ashobore kuzokwiteza imbere muri kazoza ashobore guteza imbere igihugu nawe nk'umurundi kazi akagira ico ashikirije mu kubaka igihugu ciwe kandi kuri jewe ndazi ko bakenyezi baronse ibyo byose bakeneye ubwo burenganzira bwabo bwubahirijwe droit à l'éducation n'ibindi boshobora kugira ico bafashije igihugu kigatera imbere. Tubyitegereje kandi hari abakenyezi batari bake mu nzego zitandukanye zifata ingingo mu bisata bigize ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi umwese rero ku gwego gwiwe jewe ndumva no mpamagarira kugira ico ashoboye kugira ico ashikirije ijambo giwe ryumvikane kuko hari burya nabakenyezi benshi bamuri nyuma nabakenyezi benshi bamuhanza amaso kugira agateka kabo kubahirizwe bashobore gushikirana biryo terambere rirama iterambere ry'igihugu nabo bashobore kugira ico baterereye ngo barishikeko na cyane cyane iterambere ry'umuryango kuko niho umuryango uhera igihugu ni guhera aho nyene la nation ni guhera ku muryango kuri famille turamaze kubona ibintu byinshi abakenyezi bakora abakenyezi niyo bitaho nko gufasha abana ku ishuri ama devoir umukenyezi niyo yitaho nimba umwana yarakeneye ibintu byo ku ishuri mu rugo umukenyezi usanga ari wabyitaho kurusha umugabo si kuvuga ngo umugabo nawe ntabyo yitayeho ariko umukenyezi niwe ashobora kwikurikirana neza ngo bigiraho bishika en fait ico umukenyezi akoze burya kiza gifise irindi shusho kandi ryiza nawe kandi arakeneye kugira ico aterereye ku iterambere rirama ry'igihugu ku iterambere ry'ubuzima bw'igihugu ahereye na cane cane ku iterambere ry'umuryango wiwe
yanari mu Burundi ati ibyo kubahiriza agateka ku Burundi kazi biri mu nyandiko gusa kuko namabi menshi bagirirwa aca bakamizwe n'ingoma ababikoze badahanwa
kumunwa agateka kabakenyezi karubahirije mugabo mu ngiro n'ibindi bindi rero jyewe nk'urwaruka havuga nti ibyo kuvuga yuko hari umunsi mukuru wahariwe abakenyezi amateka y'abakenyezi yubahirizwe n'ikibazo kigoye cyane mu gihugu cy'u Burundi aho ijya nino wumva yuko abapfasoni birirwa baricwa hama ntihagire icyo bavugira hama bakicwa bariko bararenga tukabona yuko ari guhunyanga agateka k'abakenyezi kuko naho nibuka neza ibihe tigiri ugiye kuraba by'abakenyezi baba bamaze kwicwa muri ino minsi ntibiri hasi rwose abamaze gufatwa ku nguvu abamaze kugirirwa ibidakorwa cyane cyane ibikorwa byo kubahohotera ni benshi hari abavugwa hari abatavugwa tukavuga tuti hako dirigwa mu majambo gusa ntibije mu ngiro nimba hariho umunsi mukuru wahariwe agateka k'abakenyezi biboneke bigaragare ko bakingiwe koko ntitwumve abirikwa barangazwa abirikwa baricwa abirikwa barakorerwa mabi afatiye ku gitsina ijya nino mu gihugu cy'u Burundi yego aho ndetse n'ubahutaga ashaka kubishyira abona no mu ntwaro asa yitwa uri karagaragaza igihugu asa yitwa uri mu mugambo utavuga rumwe n'ubutegetsi gutyo rero tukaba ari ingorane kazi nize gusa hari abirirwa baricirwa abagabo babo abagabo babo birirwa barangazwa abandi nabo bagafungwa kubera ko baremendanirijwe ibyo byose n'amabi yafatiwe kutubahiriza agateka k'abakenyezi rero tukabona yuko ari bara hariho abakwiye kugarukirwa hari ibintu bikwiye guhinduka uno munsi
duherereze kuri Don ari mu Burundi ati umurundi kazi ntararonka ikibanza kiboneka mu nzego zifata ingingo ati kiri mu byerekana ko n'agateka kiwe gahonyangwa mu buryo butandukanye
iyo ndabye uyu munsi mukuru ndabona yuko hariho urugezo tutarashikana ko na cyane cyane urugezo rwerekeye agateka ku murundi kazi na cyane cyane kubera yuko uzusanga hariho ibikorwa bimwe bimwe abarundi kazi batari ko barakora nkuko byategerezwa turabye nko mu nzego nzifata ijambo uzusanga abakenyezi ari bake turabye mu ma institution atandukanye y'igihugu usanga abakenyezi bari ku rugero ruto rero nico gituma mvuga yuko hariho urugero tutarashika ko nko mu bindi bihugu kuko usanga mu gihugu cyacu cy'u Burundi abakenyezi cyangwa se agateka mu kenyezi katubahirijwe rimwe na rimwe kubera yuko benshi baricwa abandi barahohoterwa abandi barafatwa ku nguvu abandi baraburizwa igufa bamwe bakaburizwa igufa mu miryango abandi bakaburizwa igufa n'inzego zibijejwe nicyo gituma niko ndavuga yuko agateka kazi na mukenyezi katubahirijwe ikindi kandi uzusanga kenshi na kenshi haba no kubuzi abakenyezi bahohoterwa n'abakoresha babo, bamwe bamwe bafata ku nguvu abandi nabo bakorera ku gitsure. Murumva yuko umukenyezi mw'ico gihe aba ariko arakora adatekanye, eka mbere no mu miryango mito mito tuzosanga abagabo rimwe na rimwe bafata ingingo, rimwe na rimwe batagishije inama abakenyezi babo, kandi hajya mukuri kandi mu byangingo urugo ni babiri. Turarikira leta y'u Burundi, tukararikira amashyirahamwe mpuzamakungu, tukararikira n'amashyirahamwe ajejwe agateka k'abanyakenyezi mu gihugu ko bakwiye kugaragaza uko bari kose kwerekana ishaka ryo gukundisha abakenyezi ibikorwa byose bya leta, kandi kwerekana yuko bashoboye na leta ikagira icyiterere kugira ngo abakenyezi bagira ikibanza kibakwiriye mu nzego zose zifata ijambo.
Mwakoze kumviriza ikiganiro ndafite ijambo. Aha niho kigarukiye, twaciye ijya nino ibijyanye n'agateka ko mu Burundi kazi. Ugwaruka ahanini kwerekanye ko naho hari intambwe ntoyi yatewe mu nzira y'uburenganzira bumwe abagore n'abagabo, n'ubu hakiri indi ntambwe ndende mu kubahiriza agateka k'umukenyezi. Hari naberekanye ko uruhara rw'umukenyezi ari ntangere mu kubahiriza agateka kiwe. Turashimiye ugwaruka rwatanze intererano muri iki kiganiro. Naho kurindi sango.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.